Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse mwese nshuti, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2015. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Uko kweko ntirushobora gufata ingingo atari yumvikanywe ko n'abantu bane ku neza yuyu bateze kuba bumvikana bose ko ari batanu. Bamaze kugabanuka rero ntibashike na bane. Atabane bashobora gukorana. Ntibategerezwa no gukorana, ntibabishobora, ntibihuye n'amategeko.
Uyo ni Maître Onesime Kabayabaya avuga ku mategeko agenga urwego rw'igihugu rujejwe amatora mu Burundi Seni, kubwiwe avuga ko rudakwije ibyangombwa ngo rukorane muri iki gihe. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Nyamara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu Thomas Kamirinda dushikiriza amakuru adufitiye. Waramutse neza Thomas.
Waramutse neza Fideli, mwaramutse namwe abateze amatwi Ijwi rya Amerika. Mu Burundi rero nyine nk'uko mubizi, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Seni irasaba ko amatora y'abadepite aba ku itariki ya 26 y'uku kwezi, ay'umukuru w'igihugu ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi gutaha, naho ay'abasenateri akaba iminsi 9 nyuma y'aya Perezida wa Repubulika, ni ukuvuga ku itariki ya 24 y'ukwa karindwi. Mbere byari biteganijwe ko umukuru w'igihugu agomba gutorwa ku itariki ya 26 y'uku kwezi kwa gatandatu. Kugira ngo rero amatariki Seni isaba abe impamo, hasigaye ko Perezida Nkurunziza abyemeza ku mugaragaro n'iteka. Guverinoma ya Libya ebyiri zirwanira ubutegetsi, guverinoma za Libya ebyiri zirwanira ubutegetsi zaraye zisubukuye imishyikirano muri Maroc. Guverinoma imwe ni inteko ishinga amategeko yayo ikorera mu murwa mukuru Tripoli, indi nayo ni inteko yayo ishinga amategeko yahungiye mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bw'igihugu. Umuryango w'abibumbye ubahuza umaze igihe ugerageza kubumvikanisha kugira ngo bakore guverinoma imwe n'inteko ishinga amategeko imwe, ariko kugeza ubu ntacyo bitanga. Uroni rero yabahaye itariki ya 17 y'uku kwezi ngo babe bumvikanye bashyireho guverinoma n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bose bahuriyemo. Ejo kuwa mbere abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize cyane ku isi G7 bari bateraniye mu Budage, nabo bashyizeho igitutu cyabo basaba Abanyalibiya gufata ibyemezo bya politiki bisaba ubutwari. Abo bakubiri b'ibihugu ba G7 barangije inama yabo baburira Uburusiya ko bashobora gukaza ibihano babufatiye nibunanirwa kubahiriza bidasubirwaho amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Ukraine. Amasezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage. Perezida Obama yatangaje ko abayobozi ba G7 bose uko bangana bavuga rumwe ko bagomba gukomeza kotsa igitutu Uburusiya kubera uruhare rufite mu ntambara yo muri Ukraine no kwigarurira intara ya Crimea yo mu burasirazuba bwa Ukraine. Ibihugu bya G7 ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubuyapani, Ubufaransa, Ubutaliyani, Canada, hakiyongeraho n'abayobozi bakuru b'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Uburusiya bwirukanwe muri izo nama umwaka ushize rero kubera biriya birego byo muri Ukraine, ibirego Moscow ihakana. Inama ya G7 yarangiye ejo mu Budage kandi yari yatumiye n'abakuru b'ibihugu bitandatu bya Afrika kugira ngo baganire nyine ku bibazo bya Afrika. Hari Muhammadu Buhari wa Nigeria, Ellen Sirleaf Johnson wa Liberia, Macky Sall wa Senegal, Beji Caid Essebsi wa Tunisia, Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn n'umukuru w'inama y'ubutegetsi y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Nkosazana Dlamini. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kubirebana n'intambara ya Etat Islamique, Perezida Obama yatangaje ko urugaga igihugu cye kiyoboye rutaragira umurongo uhamye muri urwo rugamba kubera ibintu bitandukanye. Icya mbere ngo nuko bagitegereje ubushake n'ubushobozi bihagije bwa Iraq bwo kurwana. Ikindi kibazo yavuze gikenewe gukemurwa ni uguhagarika kw'abanyamahanga bakomeza kujya kurwanira Etat Islamique muri Siriya na Iraq. banyura cyane cyane ku mupaka wa Turikiya na Siriya. Minisitiri w'intebe wa Iraq Haider al-Abadi waganiriye na Perezida Obama mu Budage ku ruhande rw'inama ya G7 yasabye ko ibihugu by'urwo rugaga rurwanya ita Islamic bifunga n'amayira yose uwo mutwe unyuzamo peteroli ubu maze kwiba, kuko ukuramo amafaranga menshi atuma ukomeza kugira ingufu zo kurwana. Perezida wa Yemen Mansour Hadi uba mu buhungiro muri Arabia Saudite yarayateye utwatsi umugambi wo gushyikirana n'inyeshyamba z'abahuti. Umuryango w'abibumbye uhuza impande zombi watangaje ko iyo mishyikirano izatangira ku itariki ya 14 y'uku kwezi i Geneva mu Buswisi, ni ukuvuga rero ko hasigaye icyumweru kimwe. Perezida wa Yemen avugira kuri televiziyo ya Al Arabiya yo muri Arabia Saudite yasobanuye ariko ko atanga kubonana n'abahuti, ahubwo ngo icyo bagomba kuganiraho ni kimwe rukumbi cyonyine aricyo ugushyira mu bikorwa umwanzuro w'inteko ishinga umwanzuro w'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi usaba abahuti kuva mu bice by'igihugu cya Yemen byose wigaruriye. Umunyamabanga mukuru wa Loni Ban Ki-moon we yasabye impande zombi kuza mu mishyikirano y'i Geneva nta mananiza bashaka cyangwa nta buryarya bazanyemo. Abahuti bafashe umurwa mukuru wa Yemen Sana mu kwezi kwa cyenda gushize. Iri ni ijwi rya Amerika. Ban Ki-moon kandi yaraye agaye cyane Israel kubera abana bicwa muri Palestina bagera kuri 557. Ndabashimiye, turongera mu nshamake.
Urakoze Thomas Makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, umwanya w'amakuru yo mu karere. Umukuru w'igihugu ujeje gutunganya amatora mu Burundi Seni wifuza ko amatora y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka yoba igenekerezo rya 2026 zo ku kwezi kwa gatandatu. Ayo umukuru w'igihugu akaba ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi, itariki 24 z'ukwezi kw'indwi naho hakaba ay'abakenguza amateka. Ico gikorwa cyo kumvikana ingene amatariki y'amatora mashasha nticitabwe na bamwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko umugwi Seni atabubasha ufise bwo kubatuma ko kubera udakwiye. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Premièrement, la date du 26 juin 2015 est techniquement proposée pour l'élection des députés et des conseils communaux. Deuxièmement, la date du 15 juillet 2015 est suggéré pour la tenue de l'élection présidentielle. Troisièmement et enfin, l'élection des sénateurs est projetée vers le 24 juillet 2015.
Woni Petero Kravenda yicariye arongoye umugwi Seni avuga ko amatariki ya 26 y'ukwezi kwa gatandatu hoba amatora yabaje na mama komine, itariki 15 z'ukwezi kw'indwi hakaba amatora y'umukuru w'igihugu, itariki 24 z'ukwezi kw'indwi nyene hagaca haba amatora y'abakenguza amateka. Abaraho bavyumvikanye ko ariko ico gikorwa cyakozwe hari abaserukira ibihugu byabo nimwe mu migambwe yemewe n'ubutegetsi nka Iprona irongowe n'umufaso ni konsiliya nibigira na FNL irongowe na Jacques Bigirimana na n'indi migambwe imwimwe nayo imigambwe isanzwe izwi kwitavuga rumwe n'ubutegetsi yanse kuja mu matora ikanavuga ko itemera ikindi kiringo cha president Nkurunziza n'abanywanyi bayo ubu ari mu mabarabara biyamiriza ko president Nkurunziza yosubira kwitoza. Ntiyari yitavye iyo nama, abarongo iyo migambwe bavuga ko icabatumye batitaba iyo nama ari uko umugwi Seni udafise uburenganzira bwo kubahamagaza kuko ngo niwikwiye. Frederico bamvuga inyumvira icegera cy'urongoye umugambwe Sawanya Frodebu avuga ku izina yabo batavuga rumwe na leta yambwiye ko Seni idashobora gutuma ko inama nimwe mu gihe abakenyezi badaserukiwe n'abari mu bwoko bw'abatutsi badaserukiwe.
Mu ngingo ya 90 y'ibwirizwa nshingiro Seni igizwe n'abantu abashingane n'abapfasoni batanu, kandi hagwiza kuba harimwo abashingantaye n'abapfasoni, kandi hagwiza kuba harimwo ubwoko bwose. Rero ubu rero hariho babiri bagiye, ni kuvuga hasigaye batatu, hasigaye n'abagabo gusa. Abagabo abo batatu basigaye n'abahutu gusa, ni kuvuga abo bantu iyo nama iyo Seni ntikiriho kuko ibwirizwa nshingiro ntirivuga batatu, rivuga batanu. Bunero batarabasubiriza iyo ntibikiriho kuko ntibikwije amategeko avuga bivugwa mu bwirizwa nshingiro. Nacyo gituma rero igihe udakwiye utariho ntushobora guhamagara abantu ngo mugire icyo muvuganye.
Frederico wamvuga inyumvira asaba ahubwo ko umukuru w'igihugu ariwe yarakwiye gutuma ko abanyepolitike bakarabira hamwe uko ingorane ziri mu gihugu zohava kuko ngo niwe munyepolitike wa mbere. Iyo nama nawo mashira hamwe adarani ivyicaro vya politike yamagaje imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza nibari bayitavye. Aho ni mu gihe izo mpanda rizo zatumye hasabwa ibiganiro kuko zavuze yuko zitemera uko ibikorwa vy'amatora biriko biragenda. Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyi nkuru y'ikiranga misi cy'amatora cyarayigishizwe abona n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Seni, mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye yabajije Maître Onesime Kabayabaya umuhinga mu by'amategeko, we avuga ko uwo mugwi utare kuriwe gutunganya inama ngizo muri iki gihe.
Uko kweko ntirushobora gufata ingingo atari yumvikanywe ko n'abantu bane ku neza yoyo batezo kuba bumvikana bose ko ari batanu. Bamaze kugabanuka rero ntibashike na bane, atabane bashobora gukorana, ntibategerezwa no gukorana, ntibabishobora, ntibihuye n'amategeko. Ikibabaje rero nuko nibaba bashaka kubicisha mu ngufu bizoba biranyuranye n'amategeko, bazoba rero ko bakora ibintu buca bitera izindi nduru nk'uko hasanzwe nduru nyinshi zihereye kurenga amategeko.
Ndakubaze mu byo badashobora gukora no gutuma ko inama ntibabiri kuriwe.
Murumva mu mashyirahamwe yariyo yose aba ya leta ari abantu bakora ibyabo, hamaye amategeko agena ingene bashobora gukora, ingene baba bangana kugira bashobore gukora ibitigiri bateza gukwiza. None muri iryo bwirizwa riraba seni rero bavuga yuko kuri abo batanu badashobora gukora badashika bane. Ni ukuvuga badashika bane bagakorana, ibyo baba bariko barakora ntibiba bigihuye n'amategeko, baba bariko bakoresha ibindi bintu. Ubu rero abo batatu ntibashobora gukorana n'abandi, ahubwo icoba niya biseni ikenewe kandi yanakenewe ingene bari barayishyizeho. Hari hakwiye kuronderwa uburyo hakagirwa inama yo kugira hasubire kuboneka seni irimwo abakwiye. Abo bakwiye bategerezwa kuba ibiburiburi bo bari bane, batakwiye bane rero ntibishoboka. Ikibazo cyatuza kubura ko basubira kubaho seni imbere y'amategeko nta seni iriho.
Hari abavuga yuko mu bintu seni idakwije harimwo ubwoko budaserukiwe, hakaba n'ibitsina bidaserukiwe. Ibyo nabyo hari icyo bivuga ko?
Ibyo ndakibivuga ko kuko iyo seni ntiyaje iri mu kirere. Iyo seni kimwe n'ibintu byinshi cyane, ibintu byafatiwe mu masezerano y'Arusha bikaba biri mu ibwirizwa shingiro. Ikibazo cy'ibitsina, ikibazo cy'ubwoko byagiyemo bifite icyo bivako. Ni kubera iki gihugu cyazingamitswe n'amatati, kubera abantu abafata bati bararenganywa bagira bati dukure izi nzitizi zose tubuza amahoro. Twamwe twitwararika yuko ubwoko, twitwarike ko ibitsina ndetse n'ibindi bate bakavuga bati n'amadini y'abandi ibyo byose tubaze barabiraba. Ntihagira abantu basigara bavuga bati twebwe twakuwemo, batwirengagije kandi natwe dufite uburenganzira bwacu. Urumva rero ibibazo biriho byose ntibishoboka ko bokora. Bakoze bazoba babandanije muri bimwe byo gushaka gukura igihugu mu masezerano y'Arusha no kubakura mu ibwirizwa shingiro, kandi ibyo bintu byari byashyizweho kugira bikureho ingorane zimaze iminsi myinshi mu gihugu. Twari twizigiye yuko zohava, none babandanije uko bizohava byica byinshi. Murabona hariko haba ingorane nyinshi zifatiye mu kudakurikiza amategeko. Ndabivuze mu majambo make, iki gihugu turafise ingorane yuko abantu badashaka kubaha amategeko. Nta gihugu kibaho kidafise amategeko, ndetse nta n'umuryango w'abantu batanu babana mu nzu babaho hataba amategeko. None igihugu cubaho gute kitumva amategeko kandi cyane cyane akarenzwa nabo baba bategereza kuyubahiriza. Ibyo rero ntibishoboka. Inzira y'ibyo byose ni ukurondera ko amategeko yo kubahirizwa.
Nabashimiye Maître Onesime.
Wabwo murakoze namwe.
Ibujumbura isoko ya Kinindo irahiye mu gice cyose kidandarizwamo amavuta n'ibifungurwa harimo umuceri. Abajeje umutekano bavuga ko bamaze gutangura amatohoza ngo bamenye icyatumye umuriro wadutse muri iyo soko mu masaha y'ijoro. Abadandaza bahaburiye utwabo bo bemeza yuko bari bamaze igihe baronka yuko iyo soko ishobora guturigwa umwanya wari wo wose. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Diane Nini Nahazwe.
Micheri yonyere
ari ahamabwa. Ahamabwa byase kutima ni micheri byo yicheri n'ubusa.
Amaganya ni menshi kubadandaza baburi utwabo mu isoko ya Kinindo yarayihiye mu gihande cha dandarizwamo ibiharage imiceri amavuta n'inzoga ico gihande cahiye carimwe amazu akoregwamo ubudandaji arenga ijana muri yo harimwo n'amazu y'uburiro abasanzwe bararira iyo soko bavuga yuko badatahura ahazananye uwo muriro kuko wadutse mu masaha 6 z'ijoro igihatagikorwa na kimwe kiba kiriko kirangurirwa muri iyo soko kandi n'umuyaga nkuba wari wacitse
waro muri yo mwishi natwe twabonye vya akabatu vyo yaho tujyamye ngo vyuka ngo muri ko muri isinziriza ngo kandi inzo ya vesiri kirasha cha turavyuka nyene abantu barakoma induru zirasha hari ya hose zikumazisha baca ba telefona kizina moti kirazima iravomera biranka rero zose zica zirafatwa niza hari ya zirafatwa
igihe twashika muri yo soko ya Kinindo hari hacibonekeza umwotsi w'ibisigarira vy'utuzu twahiye bamwe mu badandaza mamatera bagerageza kuyimura abadandaza imiceri n'ibiharage bo bariko begeranya ibisigarira vy'amabati baraba ko hari uwo kwemera kubibagurira
ko tubati ndiko ndatudandaza ko kandi ayo kono nakuramo na makenye mugaba kugetsa bariko barampa 2020
ikibabaza abadandaza baburi utwabo mu isoko yo mu Kinindo nuko abenshi muri bo ngo bariko bakorera ku madeni basavye inyuma ya isoko nkuri ya Bujumbura hiriye
muri ville nari impanze ntacu ngifise hahiriye ibintu ariko ngeze ngaha nari yungunganye ndagura hanyuma ndubaka umuntu yaragurishije utuntu two munza kugira ngo umuntu aronke icyo umwana ajya aronke ukuntu abaho umuntu araza ari yungunganiriza ngaha arakora ivyo ataho akora numubabaro ntangire
kwagiye mwibarabaraha
abana bacu muravuge kufa nabana twese n'ubukene buri mu Burundi bubora ubu tugiye kuja
ahantu turaharereye ifuvye tuzodandariza kuri iri zuba nyene iri aho umunda buriye ni hagandarira
umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye yamenyesheje ijwi rya Amerika ko matoho zamaze gutangura babona kuyo muriro wo bavuye ku mavuta y'amamesa dandarizwa muri ico gice cahiye ariko abadandaza bemeza ko hari haheze imisi batoye muri iryo soko impapuro zidasinye bita tract zibagabisha zibasaba guhungisha utwabo
ubupapuro bwatakaye hanyuma kuri pave ngahe nyuma aha umva twarabusomye tubisomye hanyuma tifata ko ari nk'igihu hari handitse ko bakebura isoko yo ngaha mu Kinindo na Ruvumera yuko badandaza boshobora gukuraho ibintu byabo ngo ntibaze bahombe nk'uko abandi bahombye mu yandi masoko niko bya byanditse kwa dupapuro duto duto tureture kwarikishije imashini bamwe bamwe twarafashe ibintu turabibitsa mu nyuma tubonye indwi ya mbere yavuye mu ya kabiri nta kibaye ya gatatu ngira turabigarukana kabona nakoreho bicike gura misangana
mugihe abadandaza baburi utwabo mu soko ya Kinindo bafise impungenge yuko batazosubira kuronswa ibibanza vyabo musitaneri wa commune Kinindo Christine Nakanyana arahumuriza
mu bisanzwe bibishitse kwari twariyumviye kuhatunganya ukundi gusha kugira ngo ututuzu twibiti tubukureho kubake mu buryo bwa none twubakisha amatafari kuko n'ubu murabona iyo hataba ikigihome cy'amatafari ubundi isoko iba yarahiye tuzoje inama n'ingingo dusubire tuje hamwe n'iyo komite y'isoko mu gutanga ibibanza dusubire tuje hamwe
ico gice c'isoko ya Kinindo gihe inyuma ya isoko nkuru ya Bujumbura hiri yigatokombera hari mu kwambere k'umwaka w'2013 amasoko yo hagati mu gihugu harimwo igice c'isoko iherereye mu gisagara ca Ngozi nayo nyene yarahiye co kimwe n'isoko yo mu Kayanza ibujumbura Diane Ninahadzwe kubwijwi rya Amerika
tukivuga ku Burundi umwe mu badepite b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi depite Eme Nkurunziza yahunze igihugu agahungira mu Rwanda avuga ko uwo mugambwe wacitsemwe ibice mugenzi wacu Asumutakaboyi yaganiye na depite Eme Nkurunziza
nyuma y'amezi agera kuri abiri mu Burundi hatangiye imyigaragambyo y'abadashyigikiye ko Perezida Petero Nkurunziza yakwiyamamariza manda ya gatatu imyigaragambyo yatumye Abarundi batari bake bahunga igihugu cyabo bamwe baza mu Rwanda abandi bakajya mu bihugu bituranye n'u Burundi kuri ubu mu Rwanda hatangiye guhungira na bamwe mu bayobozi mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda hahungiye umudepite ukomoka mu ishyaka rya CNDD-FDD depite Eme Nkurunziza wari ukuriye komisiyo ya politiki ubutegetsi n'ububanyi n'amahanga mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye ahunga kandi ari umwe mu bagize ishyaka riri ku butegetsi
ubu byagaragara yuko ikibazo cyahavuye gifata intumbero yindi aho kubica ya politiki tubona kiriho gifata intumbero y'amoko ntawo bishyiruhande n'ibintu bigaragara twebwe turi hafi twabibona ko hariho discours hariho imvugo yo gucanisha nk'abantu no mu nzego mbere zikomakomeye yimaze kuzana ibintu nk'ibyo mu nzego z'igisirikare mu nzego z'igipolisi ukabantu barakanye ukabumva abantu bidoga ucubona ko ibintu biriko biraja mu nzira mbi cyane nka jewe rero mvuga nti ibyo sibyo nakurikiye ibyo sibyo narondera ibyo sibyo twifuza gushika ko ucubona ko hageze kukura makarenge ariko iruhande y'ibyo hari niki kibazo kijanye n'aba bakomiseri babiri bari muri seni aho bakinjuriye bakavamwo byaragaragaye yuko hariho intumbero ibyo jewe ndabigize nk'umuntu yari hafi cyane hari intumbero yo kubasubiriza bidaciye amategeko.
Uyu munyapolitiki avuga ko nubwo mu gihugu cye bagenzi be bakwica amategeko perezida kongera akitoriza manda ya gatatu ngo ibi ntibizarangiza ikibazo kiri mu Burundi.
Amakungu abatari bake baramaze kuvuga bagaze kwico kibazo cya manda ya gatatu havuka gufatira ibihano Burundi amafaranga yahoraza gufasha mu gihugu ubu ntakiza ava muri abazungu kandi menshi yaviwabo kumbureje aho bukera hagiye kuvyuka imyigaragambyo y'abakozi nabo ba leta kuvuga amagreve ashobora kuzoshika hehe ntabyo nzi ejo dushobora gusanga abigisha batahembwe abaganga badahembwe kumbureje bishikire mu gisirikare mu gipolisi hazokurikira iki naho rero mvuga nti nukuraba neza twokwizera ko bishobora kuva mu nzira vuba mu gihe ho biganiro nyabiganiro abantu baganira kubikwiye kandi atagucira iruhande.
Depute Aime Nkurunziza wo mu ishyaka rya CNDD-FDD abaye umunyapolitike wa gatatu wo mu nzego wo mu rwego rwo hejuru uhungiye mu Rwanda nyuma ya Ntimagaritse wari Vice Perezida w'urukiko rurinda itegeko nshinga wageze mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu ndetse na Vice Perezida wa komisiyo ishinzwe gutegura amatora nawe yaherutse guhungira mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kunkuru yerekeye u Rwanda, inyuma yo gushikiriza icyifuzo mu nama nshingamateka y'u Rwanda basaba kudahindura ibwirizwa shingiro ngo Perezida Paul Kagame yongere kwiyamamariza gutegeka u Rwanda, umugambwe uharanira demokrasi no gukingira ibidukikije washikanye icyo cyifuzo muri sentare Kizigenza. Uwo mugambwe uvuga ko guhindura ibwirizwa shingiro bigenewe guhonyanga ingendo ya demokrasi. Ni inkuru dushikirizwa na Eric Bagirububusa.
Ubuyobozi bw'ishyaka riharanira kurengera demokarasi n'ibidukikije Democratic Green Party ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryabwijwe rya Amerika ko nyuma y'ubusabe bwaryo bwamagana ku itegeko nshinga ryahinduka ngo Perezida Paul Kagame abone amahirwe yo kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda, amabaruwa yabifuza ikinyuranya akarushaho kwiyongera mu nteko ishinga amategeko. Iri shyaka ngo ryahisemo kugana inkiko rivuga ko ibisabwa n'abaturage naho bihuriye n'iby'amategeko ateganya ko amategeko asobanura ko Perezida wa Repubulika ubwo ashobora gutangiza umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga cyangwa se se n'ibyibwirije kuba bitaraciye muri iyo nzira ribifata nk'inyungu za politiki zihabanye n'amahame ya demokarasi. Bwana Frank Habineza, umukuru wa Democratic Green Party, yatubwiye icyo bifuza mu rukiko rw'ikirenga.
Twasabye urukiko rw'ikirenga kugira ngo ruhagarike ibyo bintu birimo gukura kubera ko hari kirazira nyinshi zirimo kwirengagizwa kandi iyo zirengagijwe hari ibibazo zishobora kugira. Icya mbere twasabye urukiko rw'ikirenga gutegeka inteko ishinga amategeko kugira ngo ye kwemeza iyo ko habaho ihinduka y'ingingo y'ijana na rimwe. Icya kabiri gutegeka inteko ishinga amategeko kugira ngo be gukora referendum he kubaho kamarampaka. Ikindi tusaba urukiko rw'ikirenga kwemeza yuko ingingo 193 n'ijana na rimwe zose ari ntayegayezo kubera iyo mpamvu batanga ubusobanuro buhagije kugira kugira umuntu wese wongera kuzivogera.
Ubuyobozi bw'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bwemeza nta shitiko ubusabe bwa rubanda bifuza ko Perezida Kagame yakomeza kubayobora ubuziraherezo. Hari abategetsi bakuru ku rwego rw'abaminisitiri babwihishe inyuma ariko bushimangira ko ikirego bwatanze kigomba kuzahabwa agaciro.
Twebwe nk'ishyaka ryacu tumenya ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko, icyo bita etat de droit. Nuvuga ngo niba igihugu kigendera ku mategeko hari ikintu bita separation de pouvoir. Twe tuvuga ko niba babyemera urukiko rw'ikirenga rwagubikwa rwigenga. Nuvuga ngo twebwe nk'uko tubyemera ko rwigenga rugumye gukora akazi karwo rutadebye igitutu cy'abaminisitiri. Ubwo ni tuzagakora ubwo naruza dusobanurira abanyarwanda niba rwigenga niba rutigenga.
Yaba Democratic Green Party ndetse na PS imbera kuri igice kiyobowe na Maître Bernard Ntaganda yose atavuga rumwe na FPR Inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda ahuriza ku kuba ubusabe bw'abadashaka gutandukana na Perezida Kagame budakurikije amategeko. Mu gihe Democratic Green Party bitabaje ubutabera PS imbera kuri yo ntibikozwa. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu cyumweru gishize Maître Bernard Ntaganda yavuze ko we n'abarwanashyaka ba PS imbera kuri mu kugaragaza ko batishimiye guhindura itegeko nshinga badashobora kurota bagana inkiko ahubwo ko baziruha mu mihanda bigaragambye.
Kira cyemezo urukiko rurinda itegeko nshinga rurizemeza ko FPR inzira irimo iboneye urwego rw'amategeko. Ni ukuvuga ngo twe nabo tuzaca mu zira nzira navuga z'amategeko tuzaca mu nzira za politiki ariko ziteganywa n'amategeko. Biracyari ibanga, ntabwo nakubwira ko tuzakora imyigaragambyo muri iyi minsi ariko mumenye ko twebwe dukurikirana ibibera mu bindi bihugu cyane cyane yari ibintu byubaka ibyabaye muri Burkina Faso mwarabibonye ibyabaye muri Senegal banga mudurai wadi wabibonye ibyabaye muri Congo mwarabibonye ibiri kuba mu Burundi muri kubibona nta Rwanda abanyarwanda tuzasigara inyuma
uretse n'abaturage basanzwe abanyamadini batamenyerewe mu bikorwa bya politiki nabo barangije kugaragaza aho bahagaze ku guhindura itegeko nshinga Jean Sibomana numuvugizi w'itororo ry'abapantekote mu Rwanda ubwo aherutse mu ngoro y'inteko ishinga amategeko we n'abagenzi we bari bazanye ubusabe bw'abakristo bagera kuri miliyoni ebyiri
nge ubwanje aho nageze hose mu bikorwa byacu by'itorero bajyaga basaba yuko iyo ngingo rwose yahinduka bakantuma bati uzatubwirire inteko ishinga amategeko kugira ngo bazicare bijye yuko iyo ngingo yahinduka ubwo ni ubutumwa rero mbazariye
ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko igihe urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwatanga umurongo utari kure y'ibyifuzo by'abadashaka gutandukana na Perezida Kagame rizakomeza mu nkiko zo hejuru nka East African Court of Justice birasa n'ibitazorufatiye ku busabe bw'abifuza ko itegeko nshinga ryahinduka Perezida Kagame akaguma ku butegetsi babarirwa muri za miliyoni mu gihe abatabishaka bakiri yang ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga u Rwanda rugendera himaze iminsi igibwaho impaka ivuga ko utoroye gutegeka u Rwanda yamamaza inshuro ebyiri gusa manda imwe ku myaka irindwi Eric Bagira Ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali
Juti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ya mari imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirindi atwibutse ibice bikuru bya bigize aya makuru
Fideli ndagushimiye mu Burundi komisiyo y'igihugu y'amatora CENI yaraye isabye ko amatora y'abadepite yaba ku itariki ya 26 y'uku kwezi ayo umukuru w'igihugu akaba ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi gutaha naho ay'abasenateri akaba ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa karindwi ibyo rero bishigaje ko Perezida Pierre Nkurunziza abyemeza Burundi Guverinoma za Libya ebyiri zirwanira ubutegetsi zaraye zisubukuye imishyikirano muri Maroc onu yabahaye itariki ya 17 y'uku kwezi ngo babe bumvikanye ejo kuwa mbere abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize cyane ku isi G7 bari bateraniye mu Budage nabo bashyizeho igitutu cyabo babwira abanyalibya ko bakwiye gufata ibyemezo bya politiki bisaba ubutwari Abakuru ba G7 barangije inama yabo baburira Uburusiya ko bashobora gukaza ibihano babufatiye nibunanirwa kubahiriza bidasubirwaho amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Ukraine yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage. Perezida Obama yatangaje ko abayobozi ba G7 bose uko bangana bavuga rumwe ko bagomba gukomeza kotsa igitutu Uburusiya kubera uruhare rufite mu ntambara yo muri Ukraine no kwigarurira intara ya Crimea yo mu burasirazuba bwa Ukraine. Kubirebana n'intambara ya Etat Islamique, Perezida Obama yatangaje ko urugaga igihugu cye kiyoboye rutararangiza umurongo uhamye wo muri urwo rugamba kubera ko bagitegereje ubushake n'ubushobozi bihagije bya Iraq byo kurwana. Ikindi kibazo Perezida Obama yavuze gikenewe gukemurwa no guhagarika ko abanyamahanga bakomeza kujya kurwandira Etat Islamique muri Syria na Iraq. Naho ministri w'intebe wa Iraq Haider al-Abadi waganiriye na Perezida Obama mu Budage ku ruhande rw'inama ya G7 yasabye ko ibihugu by'urugaga rurwanya Etat Islamique bihagarika n'inzira zose Etat Islamique inyuzamo petroli yibye. Ndabashimiye.
Nshuti mwese mukunda radio y'Ijwi rya Amerika ibiganiro byo kuri saha twari twabateguriye bigaruka iyaha. Mwakoze kudutega amatwi ukanye ibiganiro byacu irabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.